Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye bo. Ni kiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa kumi amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Muri kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nk'uko bisanzwe. Ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Uku kwezi kwa cumi ni ukwezi kwahariwe uguhimiriza, ukugwanya no kumenya byinshi bijyanye n'indwara ya kanseri yo mu mabere. Amashyirahamwe atandukanye harimwo n'abaganga bigenga bafata iya mbere kugira baje mu bikorwa bijyanye no guhimiriza abanyagihugu kwipimisha no kwivuza indwara ya kanseri yo mu mabere. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abaganga babiri bifatanyije na bagenzi babo bari muri ibyo bikorwa mu gisagara cya Bujumbura, mu mavuriro n'ahandi. Tutarinze kurangira rero, reka twakire abatumire bacu. Madame Docteur Gahama Ineza Tania, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze.
Ego. Namwe Docteur Ernest Barekinsabe, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Ego, murakoze. Ndabaramukije, nabwira ndamutsa n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nabwira ndamutsa n'umutumire turi kumwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane. Ego, duhere kuri mwebwe nyene Docteur Ernest, turumva ku mbuga ngurukana bumenye muri iyi minsi, aho twabona amasanamu ya video n'ahandi ku bijyanye na kampanye, ku bijyanye n'ibikorwa wewe na bagenzi bawe b'abaganga barimwo by'uguhimiriza abanyagihugu kuza kwivuza ku ivuriro rya Tanganyika Care Polyclinic indwara zitandukanye harimwo na kanseri yo mu mabere. Utubwira iki gikorwa ingene gitunganije muri make?
Icyo gikorwa kiri muri kurikirane cy'ibyo twari tumaze gukora, kuko kuva ibi bitaro bitangura harabaye kampanye nk'iyi mu kwezi kwa kane, haraba n'iyindi mu kwezi k'umunani, haraba n'iyi igiye kurangira, isa n'izorangira ejo. Ibi rero tubigira kubera ko twasanze indwara ya kanseri muri rusange ari indwara mu Burundi iboneka kumenga ntiyizwi, n'abifashe ntibamenye ibyo bagwaye, baraguma mu Kirundi, bakaguma muhira, bakazosanga barapfuye. Kandi iyo babimenya kare bakaca kwa muganga bashoboye gukira. Ni muri iyo ntumbero rero tuza turahimiriza, tugafata nk'indwi zibiri, tugahimiriza abantu kugira ngo baze kwipimisha indwara ya kanseri muri rusange, ariko na cyane cyane indwara ya kanseri y'ibere, kuko ni indwara nayo nyine mu Burundi iriho cyane, ariko ikibabaje ni uko abantu batayizi, bakayirwara akaguma muhira no kumuhitana ikamuhitana kigeze yitura amavuriro ngo bamufashe. Ni muri intumbero rero aribo bashyizeho izi ndwi zibiri kugira ngo duhamagarire abenegihugu kuza kwipimisha, hanyuma aho bishoboka tukabafasha mu byo dushoboye, ibyo tudashoboye nabyo tukabereka uko bobigenza, naho bokwitura bashobora kubatunganiriza. Yego, murakoze.
Ngo murakoze cyane, muraza kutubwira byinshi bijyanye n'ingene mubapima, ingene mubavura n'ibindi byinshi. kampindukire gato kuri docteur Gahama. Docteur nawe nkuko docteur Ernest abivuze, ingwara ya kanseri wasanze wewe abanyagihugu bayizi kwiki, nawe nyine usanze itazwi cyane batayimenyere ibye kuganira nabo cyangwa kubavura cyangwa kubigisha.
Cewe nkorera mu ishyirahamwe ryitwa Buzima, akaba ari ishyirahamwe ry'abaganga bagiye hamwe. Kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere. Rero guhera dutangura kubyigisha mu 2019 biramaze kugaragara cyane yuko usanga abanyagihugu benshi batazi icyo cyo kanseri, batazi icyo cyo kanseri y'ibere. Nk'uko muganga Ernest yaje kubivuga, ugasanga benshi bashaka kwivuza batebye. Ikirengeye ngaho ni uko banatinya, ugasanga banatinya kwiganira n'uwo bayitoye mu kibano arihisha, ugasanga ntibabivuga, baba barangi babivuga, ugasanga n'icyo kiratera ikibazo. Baracatinya kwivuga n'uyirwaye ntaheze ngo ace kwa muganga hakiri kare.
None kuri ibyo nyine byo kubona batayizi bayitinya, tukiri kuri mwebwe Dr. Gahama, iyo mugiye kubigisha bavuga yuko boba banazi n'ibimenyetso byayo?
Ego cyane, hariho benshi bamaze kubona ibimenyetso byayo, biramaze kugaragara yuko babizi kwihari mu kibano. Kenshi turakunda kubaza iyo tuko tubigisha ati hari umwe muri mwebwe iyo bamaze kumva mu bana cyangwa inshuti cyangwa undi muntu wese mu kibanyi yagwaye kanseri y'ibere. Kenshi ntihabura abantu batatu bane batanu bahise bagakiriza bakatubwira ko ibyo bintu bamaze kubyumva mu kibano, ariko batazi neza ibyo ari byo, icyo bivako n'ibimenyetso by'ubusi cyangwa imbere batazi n'uko bari bukore iyo babonye kimwe muri ibyo bimenyetso byerekane kubasha kuba agwaye kanseri y'ibere.
Ego mpindukire kuri Dr. Ernest, kumbure urayivura cyangwa ukayibona ukayipima nk'uko Dr. Tanya bitubwiye, ibimenyetso byo bari nk'ibihe abo banyagihugu bo kwitega cyangwa bugerageza kumenya ibyinshi kuri iyo ndwara, ibimenyetso ni ibihe iyo umukenyezi afise ikibazo mu ibere amenye yuko yo bayirwaye?
Ibimenyetso birahari kandi umukenyezi uwo ari we wese arashobora no kubyibonera atarinze no kujya kwa muganga, akagenda kwa muganga ari uko yamaze kubibona. Ngerageje kuvuga bike, hari ikikunda kuboneka ni uko mu ibere umuntu arumva ko hariyo akantu k'akabyimba kariyo, yikora ko yakumva yuko hariyo akantu kariyo kagumye, hari igihe usanga kananyuganga cyangwa kumva ko ari akantu kagumya, kandi ako kantu akaba ari akantu atahora yumva. Kenshi iyo ari kanseri nyakantu kaba kaje mu ibere, ubundi gakora n'ingoga. Urashobora gusanga uno munsi gakoze ko kari gatoya, ugasanga inyuma y'iminsi ibiri kongerekanye. Ikindi kigira kabiri, birashobora gushika ugasanga nk'imoko ry'ibere, ugasanga rimwe umenga gitereye indani kare atariko byahora, cyangwa ugasanga ryakwegurutse kurusha uko ryahora. Ahandi kindi hari n'icyo usanga nk'uwifyonze akabona haravuyeyo ibintu by'amaberebere cyangwa ibimeze nk'amashira cyangwa bisa n'amaraso kandi katatu byahora abona. Ubisanga iyo umuntu yifyonze akabona havuyeyo ibintu bisa n'amaraso, icyo kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Ikindi hari igihe ashobora kubona ibere uko ryasa, akabona rirahinduye ibara. Irahinduye ibara, haraje ko utuntu tumeze nk'uduherehere, aho naho nyene kiba ari ikimenyetso. Hari n'igihe abona ko ukamenga ibere, ukamenga ni nk'ikintu carifyonze igasa, ukamenga haracokeye, aho naho nyene kenshi kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Hari n'igihe kuri nyabere atana kimwe yumva, mugabo ugasanga mu kwaha ibyo bita ngira ngo n'amasumbi mu Kirundi, mu Gifaransa ni adenopati, ugasanga haje utuntu mu kwaha tubyimvye arasa twayahorana. Icyo nacyo nyine kiba ari ikimenyetso gishobora kwerekana yuko uyu muntu afise ikibazo cya kanseri y'ibere. Muri make navuga ko ari ivyo, ariko hari n'igihe rero ibere abona umenga haze nk'igikomere, biratangura rikavyimba hanyuma kabone menga cyatukuriye hama kaza gikomere ivyo bimaze kurengerana kenshi ikindi norangiriza ko na bimenyesha atari bike hari gihe umuntu afite nk'amabere novuga ariko ari atumberanye muko akagira igihe ukabona umenga ari imwe cyatuze kurusha uko cyahora ukamenga amabere ntakingana ariko kare yahora abona ko atumberanye aho nawe nyine kiba ari kibazo naho yishondashonze canke abona atakindi kintu abona icyo kiba ari kimenyetso biba bisaba naho nyine ko yitura abaganga kubwira bamusuzume muri make ibimenyetso novuga ni ibyo yego
ego none tukiri ngaho nyene biba vyavuye kuki none kugira ngo umuntu arinde agwara ingwara nk'iyi ivamwo ibibazo nk'ibi twumvise uvuze biba vyatewe n'iki kenshi no mu mahanga mu bihugu byo mu mahanga bavuga ko kumbura bari mfungurwa bayafunguye canke abari stress nibimenyekana neza kumbure ku banyagihugu barakunda kubaza ibibazo byinshi biva kuki iyi ndwara ya kanseri
ni byinshi ariko kandi hari n'icyo usanga binagoye gusigura ahubwo icyo novuga ni uko hariho ibintu bituma iyo ndwara iboneka ibyo mu gifaransa bita facteur de risque sinzi mu kirundi kiragoye kuvuga kenshi iyi ndwara ahanini ifata abantu bakuze gushika barenza nk'imyaka 50 muri rusange hanyuma ikindi hari igihe ni nk'umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare harya umukobwa umuyaga atangura kuja mu kwezi mu bisanzwe iyo agiyeyo hakiri kare nk'imbere y'imyaka 12 ico naco nyene iyo ni facteur de risque ikindi hari mu bisanzwe icyo bita mu kirundi guca menopause ni ku myaka nka 50 iyo rero bishitse umuntu ugasanga agiye kuzoca amaze kurenza nk'imyaka inyuma y'imyaka 55 icyo nacyo nyine kiba ari ikibazo birashobora gutuma agira risike nini yo kurwara kanseri ikindi novuga ni n'abantu bakigeze bibaruka umuntu atigeze yibaruka nawe nyene abafise risike nini yo kurwara kanseri hanyuma hari n'ibindi twovuga nka abantu babaye ndabivuga gute mu kirundi babaye expose ku marayon x umuntu yagiwe nk'amaradiyo menshi icyo nacyo nyine kintu bituma umuntu ashobora kugira indwara ya kanseri
iyo uvuze amaradiyo tuvuga ko ari amaradiyo yamwe yo gupima abantu kwa muganga atari amaradiyo asanzwe
yego ajya gupima kwa muganga nayo nyine iyo umuntu yamugiriye menshi ajya nayo nyine arashobora kumutera icyo kibazo ikindi ni icyo nakwita ibintu navuga genetike byo mu muryango ugasanga umudamu nka nyina wiwe canke nyinabo canke yinasenge ugasanga bararwaye kanseri iyo kanseri y'ibere kenshi uca usanga hari ikintu co mu muryango gituma nawe nyene ashobora guca ayigwara kenshi kuri abo bantu biba ari ibibazo byo mu muryango ayigwara akiri na muto ugasanga nk'umuntu w'imyaka 25-30 yayigwaye kenshi ugiye kubiraba uca usanga ari umuntu afite icyo kibazo ibyo bibazo byo mu muryango ibyo turiye ibyo bibazo bya genetike muri make n'ibyo navuga
ego wakoze cyane hama dr gahama mpinduke kuri mwebwe namwe twarababonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabona muri ko muri igisha namwe nyene ku bijanye na kanseri y'amabere inyigisho zitandukanye muja mu banyagihugu mu bibanza bitandukanye izo nyigisho zo bari inyigisho zimeze gute abanyagihugu bo baba batahura izo nyigisho mu bahazerekeye kanseri y'amabere hanyuma turagaruka kuri muganga atubwire ibindi byinshi bijanye no kwivura no kuyirwanya
ego nk'uko nababwiye haheze imyaka 3 mu ishyirahamwe ryacu twigisha ku byerekeye kanseri y'ibere kera umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri twabyigisha mu kwezi kw'icumi ukwezi kwahariwe ibyo guhimiriza byerekeye kanseri y'ibere inyigisho zacu twigisha ku byerekeye ingene umuntu yomenya kanseri y'ibere hakiri kare, mbega n'ibihe bimenyetso ni ukwiraba ko kanseri y'ibere ngo ngize ngo ndayikeka mpanguke kuja kwa muganga andabire ko ariyo canke atariyo, isanze atariyo ngira amahirwe yo kuvurwa kare, kuko biramaze kugaragara ko hariho abagize amahirwe bakavurwa kare cane bashoboye gukira. Twebwe inyigisho zacu ni ngaho duhagarira ko cane tubigisha icyo ari cyo kanseri y'ibere, tukabigisha mbega ni bande bakarigwa ibyo muganga yaraje kuvuga, ni bande bafite ibyago byinshi byo guhura na kanseri y'ibere, tukabigisha ingene bo kwisuzuma buri kwezi, ingene bo kwisuzuma, tukabongera tukabigisha ibimenyetso byo kuraba byo gukurikiranira hafi. Ibyo byigwa ibyo rero tubigisha abanyagihugu babyakira neza cyane. Ariko kare twahora tubwira ikibazo cy'uko iyo tugiye kwigisha tukerekana amashusho ugasanga twerekanye nk'amashusho y'amabere, ugasanga bamwe ntibabyakira neza. Sha turagira amahirwe guhera mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, aho twashoboye kuronka abantu dushyira ingufu hamwe, ishirahamwe ry'abanyamerika ryitwa No Your Limons Foundation, akaba ari ishirahamwe ryateguye uburyo bwo kwigisha kuri kanseri y'ibere bukoresheje amashusho y'indimu, aho indimu bayigereranya n'ibere. Kuva rero abantu dushoboye gukorera hamwe mu kwezi kw'icumi uheze, byaraduhaye ububasha bwo gushobora kwigisha umwaka wose. Ubu ntitubyigisha mu kwezi kw'icumi gusa, tubyigisha umwaka wose, bikaduha amashusho meza yo gukoresha twerekanye indimu, ibimenyetso tukabyerekana ku ndimu, aho umuntu aheza akaraba tukamwereka ati ikimenyetso ni iki, ikindi ni iki. Rero ibyo rero biradufasha ko abantu babona ibyo bimenyetso bakabyiga, bakamenya icyo ari cyo kanseri y'ibere hatagiye mu kuyitinya. Uko byagaragara ko turi kucurikana bafite hari mu kwitinya cyangwa kumbure amasoni ajyanye n'imico yacu, aho usanga ibihimba bimwe by'umukenyezi tutamenyereye kubyerekana ku mashusho. Rero ubu nuvuga yuko babyakira neza, iyo tugiye kwigisha barabyakira neza, ukabona ko wumvise inyigisho, kandi tukababona tukemere ko bagiye no kubyabwira abandi mu kibano, kuko kenshi bamaze kuboneka yuko usanga ibyerekeye amagara y'umukenyezi y'umukobwa atari ikintu baganira. Ariko kenshi iyo duhejeje kuganira nabo usanga babajije ibibazo, ukumva yuko bashobora kubiganira hagati yabo bakabibuganiriza nabo babana.
Ego, wavuze ikintu kijanye no gusuzuma, ariko mbere yaho reka mbaze docteur kubijanye n'ibimenyetso. Docteur watubwiye ibimenyetso byinshi, docteur Ernest, hariho aho bishikaho umuntu agwara kanseri ntabimenye, ntagire kimwe muri ibyo bimenyetso na kimwe watubwiye, nk'umuvyeyi yasanzwe yaravyaye afise n'abana, ntagire ikimenyetso na kimwe ariko akaza yumva ngo agiye mu bindi bipimo akaza yumva ngo arafise kanseri y'amabere, birashika?
Ego, ibyo birashika cyane, ni nacyo gituma bisaba yuko umukenyezi amaze gushikana imyaka 50 nta kimenyetso na kimwe muri ibyo aba yibonye ko bisaba yuko aja kwa muganga, kuko hariho ibipimo agira nka mamografi ugasanga irerekanye ibibazo biri mu ibere, kandi ubwiwe atakimenyetso na kimwe caboneka. Yego, rero birabaho kandi birashika kenshi.
Wakoze cyane. Hama Dr. Gahama, wavuze yuko mubigisha abanyagihugu muri kumwe nabo, mushobora guhura nabo, murabigisha ingene basuzuma amabere yabo, kumbure mukoresheje ayo masanamu, indimu nk'akarorero, ko gusuzuma mubigisha kugira gute neza na neza kwibere, kugira ngo kumbure abadashoboye kuronka amahirwe y'ukuza muri izo nyigisho batwumva, wogira gute mu kwisuzuma?
Okay, icya mbere tubigisha no kumenya umwanya mwiza wo kwisuzuma, kubera hari igihe umukobwa cyangwa umukenyezi usanga amabere yiwe ababara nk'iminsi mike imbere y'uko abona amaraso cyangwa igihe ari mu gasamo. Aho rero turababwira ko atari umwanya mwiza wo kwisuzuma, ariko umwanya mwiza wo kwisuzuma uharura hagati y'iminsi 3-5 uvuye mu maraso. ugafata uri wenyine ugafata umwanya ukisuzuma iyo naho utabona amaraso kumvu imwe canke iriya ni kuvuga abagabo ko n'abagabo barakora kanseri y'ibere nk'abagabo ko batabona amaraso abakenyezi baciwe canke abakenyezi batabona amaraso nk'abakenyezi bonsa canke nk'abakenyezi bari ku buryo ugatuma batabona amaraso canke indi mvi yari yose gutuma utabona amaraso turababwira tuti hitamwo umunsi umwe mu kwezi uzokwamo kubangukira utazokwigera wibagira hama wisuzume umaze rero kumenya igihe kiringo ciza co kwisuzuma turakubwira ati ja hantu ha wenyene uje uri nko ku gitanda canke ku ntebe canke uhagarare imbere y'ikiyo canke wicare mu ntebe wumve utekanye uri wenyene washoboye gukura gahutse ko hejuru hama turabigisha ukuntu biyumviriza bakoresha intoki zitatu bagahera mu kwaha ukumviriza ibere ryose uhereye uhereye aho ibere rihereza ugenda uregereza imuko wariheza ugafyonda ukaraba ko atagitiseza ivyo ukabigira ku ibere ry'iburyo waheza ukabigira ku ibere ry'ibubamfu tukabigisha yuko kwisuzuma uraraba ukongera ugakora ko ukumviriza iyo uraba hari ibimenyetso biza ubona urabishije amaso hari nk'icyo muganga yari yavuze ngo ukabona ngo ibere ryahinduye ryaduze cyangwa ryamanutse rigahindura uko ryahora rimeze ibyo ashobora kubibonesha amaso ariko hari n'ibindi wumviriza ari uko ugiye urafyondafyonda buke buke tukabwira kutangura wumviriza hejuru ufyonda buke buke mu nyuma ukumviriza neza indani iyo umaze kubigira kenshi rero buri kwezi ukabigira haragera igihe umubiri wawe umenya neza mu gihe hazobihinduka n'ahazoba ari akantu gato uzoba uri mu ba mbere babibona kumburukira amahirwe yo kuja kwivuza kare ushobore kuronka uburyo wakuvura biramaze kugaragara yuko ibice 90% nk'uko muganga yari yanabivuze ibice 90% by'abakenyezi bamenye ko bagwaye kanseri y'ibere nibo umunsi umwe bumvise ikintu kitameze neza mu ibere bagaheza bakanyukira kwa muganga icyo twifuza rero ni uko ibyo bice 90% ahubwo bubimenya kare tukubigisha bakamenyera kwisuzuma buri kwezi bakamenya kwisuzuma ku buryo igihe cyose hazobihinduka naho rizobe ritoye bazobibona kare cyane
ego Dr. Gahama ku mbuga ngo rukanyura bumenye nk'uko nabivuze twababonye muri ko murigisha harimo n'abahungu nabo nyine murabigisha nabo nyine barasuzuma amabere yabo muri ubwo buryo nyine
ego me barisuzuma kubera abagabo abahungu n'abagabo nabo ntibashobora kuvura kanseri y'ibere nubwo bitaba kayirashe nk'abakenyezi uno munsi baravuga yuko umugore umwe muri 12 ashobora guhura n'ibyago byo kurwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe ariko abagabo ibice biracari hasi ni umugabo umwe ku 1000 bisigura nubwo ariko ari bake birabaho yuko bashobora kurwara kanseri y'ibere ahubwo ikimaze kugaragara ku bagabo nuko bobo niyo bayirwaye usanga igiye kumenyekana itegeko kuko atanimwe azokigera yiyumvira ati kumbura reka ngo kanseri y'ibere kuko batamenya ko bayirwara nicyo gituma nabone turababwira yego kanseri y'ibere abagabo barashobora kuyirwara nubwo ari bice bikeyi nabone ni byiza ko bagenda bariyumviriza nk'uko abakenyezi baza bariyumviriza buri kwezi
ego hama ngaruke kuri Dr. Habareke Nsabe turazi yuko hariho abakenyezi abigeme bavutse bafise amabere atangana ni ikintu kizwi cyane ku bigeme n'abakenyezi ico coba ari ikintu kumbure gifise isobanuro coba gifise aho gihuriye na kanseri cyangwa umuntu yotekana akavuga ati niko naremwe ntabwo ntuye kugira kuri kanseri Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11 kuri uku kwezi kwa 10 aho isi isanzwe ihimiriza abantu kumenya byinshi no kwivuza indwara ya kanseri mu mabere twatumiye abaganga babiri bariko baradufasha gutegera byinshi kuri kanseri mu mabere umwe ni Dr. Ernest Bareke Nsabe avura indwara z'abakenyezi n'izijanye no kwibaruka ubundi ni Dr. Gahama Ineza Tanya avura indwara zitandukanye nawe nyene akaba ari mu bikorwa bose ahubwo bose bakaba ari mu bikorwa cyo twita kampanye byo guhimiriza abanyagihugu kwivuza no kugwanya indwara ya kanseri mu byo bitandukanye
zitandukanye ego tugarutse ku batumire bacu rero bari muri ivyo bikorwa vya kampanye Dr. Ernest aho kuri Tanganyika Care Polyclinic ubuhinga bwo kuvura kanseri mu mabere go babuhari muri ko muragerageza kupima canke kuvura abantu go bari ubuhe muri ko murahamagarira abantu kuja kwitura
ico kuvura kanseri y'ibere no tangura nkabivuga muri rusange hanyuma nkava nza no kuho tugeze hajya kuri ibitaro Tanganyika Care Polyclinic ubundi umuntu yafise kanseri y'ibere canke iyo ibonye ko bijya bimenyetso akaza kwa muganga hariho ibipimo tumusaba gukoresha hari ico bita mammography iyo ni radio bagira yo kumabere irashobora kwerekana ibibazo bitari bice biri mu ibere iruhande iyo mammography barashirako n'ikindi bita ecography ecography isanzwe nk'ibyo basanzwe bakora ku bindi bihimba by'umubiri ibipimo rero iyo babigize birerekana cya kintu wari wabonye wari wiyumvise ko irashobora kwerekana mu ibere ko hariyo akantu kameze nabi iyo rero imaze kuvyerekana kenshi hariho umuntu yagize iyo mammography cyangwa ecography hariho ukuntu abivuga atanze inyishu akakwereka yuko ako kantu yabonye gashobora kuba ari kanseri cyangwa itoba ari kanseri ariko ntibihereraho bica bisaba yuko ufata muri ka kantu yabona mu iradiyo cyangwa nawe wari wiyumvise ko bisaba ko bakura ko akanyama gato bagatwara muri laboratoire ibyo bita biopsy iyo biopsy rero niyo muri laboratoire batubwira bati ni kanseri kuko mba na kanseri naho byose ari kanseri y'ibere ziri ubwoko bwinshi nyene ni nako zitavugwa kumwe hanyuma bamaze kwerekana ko ari kanseri igikurikira abasigaye yuko kuraba yuko bikunda ko iyo kanseri ice kivyimba bamaze kubona mu ibere ko bikunda yuko ushobora kugikurayo aho ni bimwe bita ivyo kubaga ivyo bita shiririje kenshi rero no kuri kanseri y'ibere shiririje si kenshi ikunda kuyigira hari igihe bisaba ko agiye usanga bidakunda kugira shiririje kubera hari igihe usanga ico kivyimba carabaye kinini ofe ugikuyeyo ugaca usanga iyo nk'ibere ryose cyangwa ugasanga ni umuntu afise ibere ritoyi ikivyimba ari kino ugasanga ivyo kugira shiririje ntibikunda iyo rero ivyo kugira shiririje bidakunze baca bamuha imiti ivyo bita chimiotherapy bakamuha imiti iyo miti iza gutuma cya kivyimba kigabanuka cyangwa no kuyonga kikayonga hanyuma iyo kimaze kugabanuka bacakurikira shirije n'ubundi utegereza kugira shirije kuko nawe ukiba cyagabanutse utegereza kugikurayo kandi iyo shiririje ugikuyeyo bijana nuko no mu kwaha hariho udusumbi turiyo adenopati aho yategereza kudukurayo hanyuma ibi byo kubaga biheze ucukurikiza ko chimiotherapy iyi ni imiti bafata iyi nayo ngira ngo ndakigaruka ko mu mwanya inyuma ya chimiotherapy bivanye n'iyo kanseri yariyo ingene ingana aho imaze gushika hari igihe bisaba yuko wongera ko ubundi buhinga bita radiotherapy aha rero kuri kica chimiotherapy mu Burundi ikintu nticahoraho ariko ubu nawo nungaha kubitari iwacu iyi chimiotherapy twatanguye kuyitanga gusa muri ibintu byo kuvura kanseri y'ibere mu Burundi aho tutarashika no kuvuga ha kubitari iwacu ubuhinga nta buriho no mu Burundi hose nta buhari ni kica radiotherapy kenshi iyo bisabwe yuko umurwayi azokenera radiotherapy bica bisaba ko tumurungika hanze kuko mu Burundi ibintu bikunda kweri muri make ingene bavura kanseri y'ibere n'ibi gusa bivana n'iyo kanseri urwego uyibonye imaze gushikako hari n'igihe usanga imaze gusuka kure imaze gufata ibindi bihimba aho naho nyine ibyo kuyibaga tubaze kubura biretse aba uratanga chimiotherapy ya miti bano hanyuma mu nyuma ukazoheza ukamubaga mu nyuma mugabo yatangiye chimiotherapy ego nivyo mu nshamake nashobora kuvuga mu kubijanye no kuvura kanseri y'ibere
ego hama ivyuma tubwiye mu vyuma mwavuze uburyo bwinshi bwo kwipima radio canke biopsy hoba kumbura aho ukorera canke handi mu gihugu canke mu gisagara ca Bujumbura hoba hari ivyo vyuma vyo gupima kumbure niba kansere irimwo birahari byinshi kubyo ko umukenyezi yohaguruka akavuga ati reka nje kwipimisha hanahanahanaha barafise uburyo bondabira kimwe muri ibyo
mu Burundi cyangwa mu gisagara cya Bujumbura uburyo bwo kuyipima burahari iyi mammography navuze ecography biopsy ibi byose birashoboka ndetse navuze ko no mu kuvura ubu tugeze no ku yindi ntambwe ya chimiotherapy umva yuko no mu Burundi turiko turatera imbere mu byo kuvura indwara kuko mu minsi iheze ibi byose ntivyabaho kenshi umuntu ayigwaye yacagenda hanze kugira ngo bamukorere ibi byose ariko urumva yuko turashobora kuyipima ari ukenera kubaga tukamubaga tukamukora ari ukenera chimiotherapy tukayimuha bisabwe yuko azokenera radiotherapy akaba ari umutumurungika hanze ariko rumva n'ibyo bya radiotherapy turizera yuko nazo nyene mu minsi iri imbere nazo nyene bizoshoboka
ego Dr. Gahama hari cyo kumbure mwokongera ko kubijanye n'uburyo kanseri ivugwa mu gihugu cy'u Burundi kwa dusiguriye ko kanseri iri mu byo bwinshi cyane ibikoresho ni byinshi uburyo ivugwa ni bwinshi hari cyo mwokongera ko
ico nokongera ko kijanye nuko twimwe maze kubona bigaragara mu ko iyo turiko turigisha nuko ibyo yose muganga avuze ahubwo abantu atavyo bazi ugasanga umugwayi aracuragiritse ndetse n'uburyo bwiwe ubwe arafise ko amafaranga buhereye mu rugo rwo kucugagira icya atamenya ati mbega mpera hehe hatacuri hatakurikira iki bino kwipimisha hehe ibyo rero ugasanga birimwe muri bimwe bisesa kubera n'itunga ry'umuryango imbere nuko umurwayi ashikira mu rugo rwo kwivuza rero biri no mu byo twe twigisha tuti bishitse ukibona ikibazo mbega noja hehe n'ibi bipimo bikenewe nora wo muganga uyuhe ahama n'ibi bipimo azontuma iyo umurwayi amaze kubimenya ibyo yose muganga ahejeje kuvuga biramutuma amenya iyo atumbera akamenya nitihavuye icyakurikira iki ugasanga umuntu ntatakaje umwanya wo kwivuza kandi ntatakaje n'uburyo bwiwe
murakoze cyane Dr. none Dr. Ernest none abaganga mupima canke muvura kansere mwoba muri kirenga bimeze gute mu buhinga abaganga bafise mu gihugu muri kino gihe
ikikwana nagira nce mvuga ngira ko mvuga ko abariko baratwumviriza ntibibaze yuko ibi byo gupima iyi kansere ari bijanye n'iyi kampanye twavuze ibi biri mu bikorwa bya minsi yose hanyuma icyuko abashobora gupima iyi ndwara uko baba bangana mu gihugu muri no kuri si benshi kuko ahanini uzosanga bikorwa n'aba baganga ariko ndavuga babize izi ndwara zo kuvura abakenyezi abajinekologi nabo mu bisanzwe mu Burundi si benshi ariko ho mu gisagara cya Bujumbura hariho abatari bake tutari bitandukanye
uburyo bwobwo bisaba bwo gupima ibere gupima indwara ya kanseri bungana gute umunyagihugu yumve yoba afise icyo kibazo canke yoba ari agwaje umuntu uburyo bungana gute amafaranga nanga kwipimisha
kwipimisha hariho consultation ahanini consultation usanga atari amahera menshi ariko kumbure ikiza guhava bitwara amahera menshi ni ibundi buhinga bwo muri laboratoire kuko navyo nyene ni ibintu bisaba ubuhinga bwinshi nkuko nari nabivuze hari no mu Burundi ntivyahoraho ibi rero n'ukuri birasaba uburyo butari buke murantunga atashobora kumenya igitigirinye cyanyacu cy'amahera bitwara ariko n'amahera atari menshi cyane kuko mvuga ati si menshi cyane kuko hari abantu nk'ubu bahora ugasanga arinze gufata indege agiye hanze kwivuza ibi. Ikibazo hanini nk'uko mugenzi Angelia bivuza gikunda gushika ni uko abarwayi baracoragirika ntamenye aho yitura akazubwira kwibuka kuja kwa muganga n'uburyo yari afise yarabuhereje mu bindi bintu arabamuhenze canke yagiye mu bintazi. Nosaba gusaba abantu yuko umuntu yibonye ko icyo kimenyetso bibi twavuze yo kwitura muganga hakiri kare nibaza ko iby'uburyo azosanga atari umurengera cyane.
Yo kwitura umuganga wuhe umujenekologe ku bijyanye n'amabere
muri rusange yo kwitura umujenekologe ariko n'abandi baganga abatwita abare medecin generaliste nabo nyine kenshi bababizi arashobora kubona ko ari umuntu afite ikibazo ari ivyo abona adashoboye arashobora guca murungikira umujenekologe akamufasha.
Ku biro bitandukanye Dr. Gahama muba mwarakoreye ko umukenyezi yifuza kwipimisha cyangwa umwigeme hari ibitigire muba muzi by'uburyo babakoresha.
Nta gitigire kivuga ngo kuko hamaye ikintu umuganga yigeze kuvuga ati kanseri ziri ubwoko bwinshi. Ku kanseri ziri ubwoko bwinshi niko mu kuzipima ntiwavuga ngo ni inzira imwe ngo bose bakoresha. Hari igihe bakoresha igipimo kimwe kikakwereka ko kanseri afise n'ibikenewe ugasanga inzira iba inzira ngufiya ariko n'abandi usanga bikenerwa kuraba mbega ahandi harafatwa mbega n'ubwoko ugasanga uburyo ntibungana. Ariko kucerekeye uko twe duhora tubabwira ku byerekeye byo kwipimisha urabona yavutse ati abaganga benshi bize ibyerekeye amagara y'umufasi n'ibyo kwibaruka benshi usanga ari mu gisagara ca Bujumbura abari ruguru si benshi. Icyo twe duhora twigisha ni uko bivana n'ahantu umuntu ari hariho ububasha wa buhari. Iyo ufise uburyo bwo kubonana n'uwo muganga yize indwara z'abakenyezi ariho witura ariko uri ahantu atawo muganga ahari urashobora kuraba n'uwundi mu mitse wari wose nkaho dukunda kwiga mu mitse na harise ukamuraba uri ahantu uwo muganga atawuhari ariko hakaba hariho irindi biro rica rikwegereye nahone egera umuganga akorera nawene arashobora kurabira ariko uko biri kose ntubyigumize n'ungume muhira wegere umuganga akwegereye.
Ego Dr. Ernest Barikinsabe mwavuze yuko hari uburyo bwinshi ubunye busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi mu bwo mwatubyi bwinshi cyane kandi biraremesha mwavuze ko muri komorana muri mu bikorwa byo kubaga abantu ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic muraribaga muri rusange mukaribaga mukarivura
muri rusange umuntu afite ikibazo cy'ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic turashobora kumufasha tukaribaga navuze yuko ubu hariho n'imiti ya chimiotherapy ubu irahari iyo gusa bishitse ugasanga n'umuntu azokenera radiotherapy aho niho byosaba yuko tumurungika hanze ariko gushika kuri chimiotherapy ibyo turabikora.
Ego hama bijyanye no kumubaga iyo bavuze ngo umukenyezi agiye kubagwa gushika naho amabere bayaca benshi nibwo bwo bahora bagira hari ingaruka zihora ziba ku bakenyezi baba baragize amabere yabo acika kuko hari abo numva mu minsi yahera babaza bati none ko baba baciye imitsi y'umubiri hari ingaruka nyuma yaho.
Murakoze cyane ahubwo ikindi twavuga kuri ibi ni uko abakenyezi kugira ngo evite cyangwa barwanye ibi by'uko ibere barica ni ikindi cy'uko bakwisuzumisha hakiri kare kuko ibere bigera aho barica ari uko umuntu yipimishije iyo kanseri igeze kure si niyo yipimishije hakiri kare ka kavimba kakiri gatoye ntibikenerwa ko ibere barica barakure ako kabyimba akagumana ibere ryiwe hanyuma iyo bishitse ibere bakarica nta bibazo birebire bikunda gushika arabandanya abaho nta ari bikunda gushika ugasanga nko mu kwaha bakuyeyo twa dusumbi navuga twatugangiriyeyo ugasanga haragiyeyo amazi ariko nabyo nyene barabivura bigakira cyane bigashe ugasanga mu kuboko aragize ibibazo byo kugorora ukuguru ukuboko cyane kunyuganje koko bikagorana ivyo navyo nyene kenshi baragira ivyo bita kinesiterapi bigahera ndashaka kuvuga rero yuko iyo nahibere iyo bishitse bakarikurayo nta bibazo birebire umukenyezi agira arabandanya baho ariko nk'ico meze kuvuga kugira ngo abakenyezi ibe ntashike yuko barikurako ryose nuko bokwishimisha kare
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ati cyo Amerika isamiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse kandi ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakinezi n'abigeme uno munsi cyuko turaganira ku kibazo cy'ingwara ya kanseri yo mu mabere kanseri yo mu mabere ukwezi kwa 10 niho isi igerageza guhimiriza abantu kwivuza no kuyipimisha turi kumwe na Dr. Ernest Barikinsabe ariko akorera ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic na Dr. Gahama Ineza Tanya nawe nyene avura mu gisagara cha Bujumbura Radio Ijwi rya Amerika ngarutse kuri mwebwe Dr. Gahama muratanga inyigisho mu bice bitandukanye kumbure no mu gihugu hagati iyo muronse akaryo ko kuja mu gihugu hagati abanyagihugu musanga kanseri mu mabere bayizi bayiganira ko usanga bimeze gute
iyo tushoboye kuja ruguru tukwigisha byerekeye kanseri y'ibere twama dusanga ko kubayizi usanga bayizi iyo tubajije bakatubwira turazi umuntu wo mu kibanyi turazi mu kibano ati turazi umuntu wo mu muryango yayigwaye ariko ibyo kwiganira koko usanga kenshi batayiganirako impamvu batubwira kenshi usanga batubwira ati niko batubona icyo turi buyivuge ko tutakarantera n'ubwoba ugasanga kandi cyaba ari indwara yereke amabere ibintu abantu badasanga baganira ubundi ariko icyo duha dushima ni uko iyo tuhavuye usanga batanguka icyo kiganiro ubu muri kuno kwezi twashoboye no kuronka akacyo ko kwigisha abana b'abakobwa ugasanga baruguru bagashaka kutubwira ati twere n'umusore kwiganira n'abamama wacu n'abasenge n'abandi bavyeyi tubana kugira ngo dushobore gutangura kwivuga kubera baba baronse inkuru yo kuvuga ku byerekeye kanseri y'amabere ubundi batinya kwivuga ko usanga atana kinini bayizi ko ugasanga n'ubwoba gusa no kutamenya icyo bari buvuge ariko iyo kenshi tuje kwiga usanga bishobora kubafasha gutangura kubiganira ko
ego birumvikana ko n'abaganga no hagati mu gihugu baba inkeho ari bakenya cyane Dr. Barikinsabe mwoba kumbure mufise imigambi y'ukuzoja kugira isekeza nk'iryo muri komaragira mu gihugu hagati kuko akenshi abanyuwanyi bacu barakunze kutubwira yuko uburyo bwose abaganga bose bari Bujumbura abari mu gihugu hagati nabo mushobora kuzobashikira mu minsi iri imbere
ego ibitaro nkorako birakari bishasha ariko nk'uko mu ntumbero yacyo harimo byuko byofasha abarundi bivuza cyane cyane izi ndwara za kanseri nico kirimo muri kazoza turategekanya yuko tuzorondera uno twobikora ugasatwa agenda mu ntara hagati mu gihugu kugira ngo dushishikare twigisha abantu babimenye ahanagira mvuge ko nk'ibi kampanye twarimo nagiye mbona nk'umuntu ugasanga yo kanseri haze nk'imyaka ibiri yarazi ko ayifise ngabo ugasanga yaciye aguma muhira akibuka kuza kwa muganga ari uko yumvise ngo hari kampanye icyo nacyo urumva ngira ngo kubara kutamenya muri kazoza no kuri turategekanya yuko tuzoshika mu gihugu hagati kugira ngo twigishe abantu
bareke kuguma muhira ariko biture kwa muganga nkuko nabivuze iyo umuntu yituye kwa muganga hakiri kare nuko umuntu aramufasha ugasanga arinze kugira ibibazo birebire
muri izo kampanyi nyine muri aya masekeza hoba hariho uburyo bwo gufasha abanyagihugu batishoboye kuriha uburyo busabwa kwivuza
muri izi kampanye icyo cy'uburyo bwo gufasha abantu batishoboye nicyo ntakirimo aha rero nagira nje ngira ko nsaba cyane mbarira abantu batwumviriza yuko n'ukuri abantu bose bogira uruhara muri ibintu by'indwara ya kanseri kuko ugiye kubiraba indwara ya kanseri si indwara y'umuntu umwe kenshi biragora ko ashobora kuyivuza ndetse n'umuryango kenshi n'umuryango birashobora gushika n'umuryango ukananirwa aha rero bisaba yuko umuntu uwo ari we wese yoshyiramo ingufu kugira ngo turabe yuko twafasha ababyeyi bacu abashiki bacu ntibagire ibibazo aha kandi hariho abandi bantu notera kamo ni nk'amasiranse hari abantu usanga bafise amasiranse abarihira mugabo hageze kuri ikintu cya kanseri ugasanga ibemera kubarihira umva aha naho nyine cyakiba ikibazo ko kurumva uyu muntu bitabimugora novuga n'ikindi kumbure n'abandi bantu bafise uburyo bugerageza no kuri bagafasha kugira ngo sabe ko dufasha abantu nkuko navuze yuko iyi ndwara ya kanseri atari iy'umuntu umwe kuko umuntu umwe ntabyashobora usanga ari ibintu biruhisha cyane duca dusaba no ku rwego rw'igihugu abantu barongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko iki kibazo nabo nyine bugifata mu minwe kugira ngo turabe yuko twafasha aba bantu bafise ibibazo
ego kuri kanseri y'amabere iza yonyine ije mu mabere bigahereraho canke ibifatanye n'izindi ndwara umuntu aba afise canke yo byura izindi ndwara mu mubiri w'umuntu
kanseri y'ibere hari igihe umuntu ayigwara ari uko yoba yaragwaye ubundi bwoko bw'amakanseri yarageze nka kanseri yo mu nda nka kanseri yo mu maovere bihava bingora ku kibuga mu Kirundi aho ugasanga kubera yagize ayo makanseri cyane mu muryango hari abantu bagize ayo makanseri bigaca ugasanga nawe nyine arayigwaye ahandi ni uko umuntu agwaye kanseri y'ibere ntayivuze kare agashika kure ishifata ibindi bihimba ugasanga iragiye mu mahaha iragiye mu magufa iragiye mu gitigu n'ibindi bihimba bitabike byo mu mubiri
Dr. Gahama kumbure dufasha kanseri y'amavere twavuga ko ari kanseri yo mu gitereko canke uhora yumva wita gute mu Kirundi kuwifuza kumenya
hariho mpamvu bavuga ngo kanseri y'udusaho dukora imbuto z'umukenyezi sinzi ko muganga yombwire
twabifata nk'uko
munyigisho madame Gahama mutanga zitandukanye iyo mugiye mu banyagihugu izi nyigisho murabona koko bazifata nk'ama muja amaja hehe mutunganije gute muri izo nyigisho mutanga aho muja kugira ngo kumbure abantu batangure kumva yuko hari abantu bagiye kubashikira babaha izo nyigisho
kuko twitunganije dusanzwe twigisha ibyo byerekeye kanseri y'ibere mu kwezi kw'icumi ariko n'umwaka wose turazigisha hama twe tuzigisha ku buntu abakenyezi uko babangana bose ari babiri ari batatu ari umugore w'abakenyezi cumi canke mirongo itanu canke ijana n'abarenze umwe tutubwira gusa ngo tubasanga tukabigisha kuntu hari n'igihe rimwe rimwe tuba tuja ruguru cane cane nko muri kuno kwezi kw'icumi aho twari twifuje cane gushobora gushikira abantu benshi bari mu ntara zo hagati mu gihugu naho ubwizo tuba dushaka gushikako atari iminsi yose tuwushikako
ego hama mwogira ko mukaduha kumbure uburyo bobashikira hariho amashirahamwe yipfuza kubahamagara mwigishe abanywanyi babo canke intara yabo bobashikira gute ishirahamwe ryanyu uzima
uzima turafise nimero dusanzwe dukoresha ariyo nimero ushobora gutora ko iyo ufise ikibazo co kubaza izo nazo akaba ari 71 mirongo itanu na kane mirongo itatu ubusa ndasubiramo mirongo irindwi na rimwe mirongo itanu na kane mirongo itatu ubusa ariko ku basanzwe bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bashobora kudusanga kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter ku izina rya Uzima cyangwa Uzima Association.
Ego murakoze cyane hama mpindukire na Dr. Bareke Nsabe Dr. Ernest Bareke Nsabe namwe mutubwira aho muherereye kuri Tanganyika ke polyclinique mwavuze ko ari ivuriro rishasha riherereye hehe nimero kumbure abakenyezi bariko barabyumva bo bitura kugira ngo baje muri iyo sekeza ryo kuvura no kubaga niihe nimero
ivuriro riri muri Kinanere ya gatanu hagati ya Mercedes South Office na Iskam hanyuma ku bantu baba bafite ikibazo ntibashaka kuza kwivuza bo guhamagara kuri 69 15 30 21.
Yego musubire muduhere nimero kandi
69 15 30 21.
Ni ukuvuga ko muri iryo sekeza ni buri munsi muzorangiza ryari irindi sekeza rizoza ryari
aba bantu bafise ibibazo ntiborindira isekeza kuko ibi ni ibikorwa dusanzwe dukora minsi yose isekeza cyoyo ubwaryo riherana n'iyindi ariko kwakira abantu bafise ibibazo ibikorwa bya minsi yose umwanya uwo ariwo wose batarinze kuraba isekeza boza abacunganiriza.
Nibyo koko buri muntu akwiye kwisuzuma akivuza umwanya uwo ariwo wese atari misekeza gusa. Ariko wakoze cyane rwose kutugira byinshi byerekeye indwara ya kanseri n'ibyuma n'ubuvuzi busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe. Tubonye akajyo ko kumenya byinshi kuko akenshi abanyagihugu baridoga yuko bategerezwa kuja mu bindi bihugu mu kwivuza, ariko ni byiza ko hariho uburyo bashobora kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi nyene. Reka mfate kano kanya turangiza ikiganiro. Nshimire cyane rwose abatumire bacu b'uyu munsi mu kiganiro muri Isanga. Uwo mwari mwumvise ni Dr. Ernest Bareke Nsabe havura indwara z'abakenyezi n'izindi zijanye no kwibaruka, ari mu bikorwa by'isekeza akaba asanzwe akorera kandi kuri Tanganyika Care Polyclinic ni ivuriro ngaho ibijumbura mu Burundi. Inimero yazitanze aho mushobora kubahamagara mukabitura 69 15 30 21. Undi twari kumwe ni Dr. Gahama Ineza Tania avurira indwara zitandukanye ngahe mu gisagara cha Bujumbura, akaba kandi atanga n'inyigisho zitandukanye muri iki gihe muri uku kwezi zari zijanye na kansere yo mu mabere. Dusozera ikiganiro cyacu Dr. Bareke Nsabe, akajambo kanyuma. Murakoze.
Akajambo kanyuma nuko noshimira abakurikiranye kino kiganiro. Nongera nsubira guhamagara gutera kamo abarundi n'abarundikazi bo twamaze kuvuga yuko iyi kanseri y'ibere atari abakenyezi gusa ariko n'abagabo ibafata, yuko n'ukuri bogerageza bakisuzumisha hakiri kare ibintu bitaragera kure. Kandi nk'uko twabivuze mu Burundi uburyo bwo kubafasha buramaze kuboneka kandi buriko buratera imbere. Nibaza ko abatwumvise bogerageza bakumva akamo turiko turabatera ni ukugira ngo dukinge ibintu bitaragera kure. Murakoze rero nongera nokongera gutera akamo uyu mugenzi wanje twari ko mu kiganiro. Nongera ndamutera intege kugira ngo babandanye igikorwa cyo kwigisha abantu kugira ngo aba bantu baza baragira ibibazo kubera kutamenya bashobore kwitura kwa muganga hakiri kare. Murakoze
cyane namwe Dr. Gahama Ineza Tania, turabashimiye cyane namwe ku kanya mwafashe kuganira natwe. Akajambo kanyuma dusozera. Murakoze cyane.
nanje nongeye gushima ku butumire bwanyu kuri kino kiganiro. Nongera mvuga yuko mu Kirundi baravuga ngo uca ukingwara arirata. Njye ndifuza gutumira umuntu wese yashobora kumviriza kino kiganiro ntitugatinye indwara ya kanseri, kuko uko tuyitinye ntituyivuge bituma n'uyirwaye atinya ntapfuke, ugasanga yagiye kwivuza igihe cyararengeranye. Ni ukubaka kuganira ibyerekeye amagara y'umukenyezi, kubaka kuganira ibyerekeye kanseri y'ibere, hama umuntu akisuzuma buri kwezi. Igihe cyose ubonye hari ikintu wiketse, banguka wegere umuganga akwegereye, ubimwereke kumbure bishobora gukiza ubuzima.
Murakoze cyane rwose baganga muri ibikorwa byo kwigisha abanyagihugu no kuvura abanyagihugu indwara ya kanseri mu mabere. Ndabashimiye cyane rwose mu butumire mwitabiye guno munsi, n'abariko baratwumviriza mwese ndabashimiye cyane ko namwakurikiranye ikiganiro muri Sangacu uyu munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, Radio Ijwi rya Amerika. Ndabashimiye umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ndashimiye pro music yatumye menyekana. Kumye bakumako, ikomanurumpaye mutamba nzotigendera.